bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro by'uno mwanya muri saa 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe.
Twarahuye I Kigali sho tugiye cyo kurondera ingene twiyungunganya kuko iyo abantu bahunze ntacyo baba bafise ikenewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo buke baba basi bafise bagushire hamwe bashobore kwiteza imbere.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mikambi ya Mahama mu Rwanda bagiye hamwe bagira ishyira hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu.
Jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ije rero ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu nta nakunga uvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Nyo na wenyene ni mpunzi z'Urundi yahungiye mu kambi ya Ndutari mu gihugu cya Tanzania avuga ko atiteguriye gutahuka. Ni mu gihe kuri uno wa kane abarenga 12,000 aribo byiteze ko bazosubira mu gihugu cy'amavukiro cy'u Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu kugira ngo mushobore gukurikirana izo nkuru zose ndabararikiye. Imbere y'ivyo vyose nememba nzindabwire muri make ko umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora mu gihugu ca Kenya watangaje ko ayandi matora y'umukuru w'igihugu azoba ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icumi no mwaka wa 2017 uwo murwi washinze ico kirangamisi mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyasabwe na Sentare Nta News wa ico gihugu nyuma yo gufuta ivyavuye mu matora yo mu kwezi guheze. Yavuze ko yabayemwo amahinyu niko rero guca isaba ko ayandi matora atunganywa bidatevye mu kiringo c'imisi 60. Iryo tangazo rivuga kandi ko Perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga harongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe nabo bitoreza hamwe aribo gusa bemerewe kuzokwitoza uwo mugwi. Usaba ushimitse Sentare Ntayinyuzwa kuha ivyo yabonye bitagenze neza mu vyatumye igwiza n'ubusa ivyavuye mu matora kugira ngo bazobikorere ko mu kuyasubiramwo. Mwibuke ko Kenyatta yari yatangaje ko yatsinze amatora mu gice ca mbere umugwi w'amatora aho kaba wasiguye ko yarushije Odinga amajwi umuliyoni n'ibice bine. Odinga n'urunani naza rurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranse ivyavuye mu matora baca mbere bituriyo Sentare bayisaba gutunganya ayandi matora. Ishyirahamwe gishinze guharanira agateka kazi na muntu Amnesty International limenyesha ko umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram umaze kwica abantu bashika ku 400 kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane. Ibitigiri byongeye inshuro zibiri ugeranije n'amezi atanu y'imbere yaho. Urutavana ko rw'ibitero hamwe n'ubwiyahuzi bikorwa n'abarwanyi ba Boko Haram mu bihugu vya Kameruni na Nigeria vyonyene vyahitanye abanyagihugu bashika ku 381 mu meza atanu aheze yonyene. Nkuko Amnesty International ibandanya ibivuga haruhande y'ibitero bigana abanyagihugu atacu bazira uwo muhari cane cane ishami ritwagwa n'umukuru wawo Abubakar Shekau watanguye guhiga abo wise ko baha makuru yawo abajeje umutekano. Ku mugabane wa Buraya, Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel na Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump bashigikiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rifatira ibindi bihano ruhasha Koreya ya Ruguru nyuma y'aho ico gihugu kiregerageje gutera iyindi misile. Mu kiganiro bagiranye kuri telefone ku mugoroba w'uno wa mbere, abo bategetsi babiri barahuriza hamwe ko amakungu akwiye kuremera ubutegetsi bw'ico gihugu mu kugifatira byihuta ibihano ruhasha nk'uko biri mu itangazo ry'umuvugizi wa Merkel Stephen Seiber. Merkel yemeye ko agiye kuvugana na bagenzi we b'Uburayi kugira ngo babashyigikire kuri ibyo bihano. Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya bicuditse ndetse n'Ubuyapani batangaje rero yuko mu biganiro barimwo bategerezwa gufata ingingo zikomeye. Ajijuki Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kumva ibiganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe kuri no wa kane bitegekanijwe yuko impunzi z'abarundi za mbere zo mu kambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania zizotangura gutahukanwa mu gihugu c'amavuko mu gihe rero abarenga 12,000 ari bamaze kwiyandikisha ko bashaka gutahuka kushake bwabo harundi muce uvuga yuko ico bahunze atakirahinduka kinini kuri ubwo rero bashima kuba barigumiriye muri yo kambi ya Nduta umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru yararavye uko ibintu byifashe nyiteguro ahigeze havugana izo mpande zose ariko atangura tubwira inama yahuje umugwi nyabutatu gizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi n'ishamwe mpuzamakungu gita impunzi RCR yabaye mu mpera y'indwi twaraye dusozereye
iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwiye n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishamwe mpuzamakungu RCR gita impunzi Inyuma yo nama umushikiranganje w'intore gati mu gihugu muri Tanzania mu iguru ncemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere ku bitariki ndwi zo ku kwezi kw'icenda mu iguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo
na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100
hata gihe nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabyandikisha bashaka gutahuka umuse yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 8,000 mu minsi mike nk'inzu imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku 12,000 bashaka gutaha biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta ico dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nk'uko amategeko mpuzamakungu abidusaba ivyo mu Burundi umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo na mugenzanje w'intore ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki ndwi zo ku kwezi kw'icenda aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha
hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi
uwo mushikiranganje arakana yivuye inyuma ku gihugu ciwe kitazo kwigera acirukana impunzi kiranoneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi
wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu la hasha
abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi sivyo na gato ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimye bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangari ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitabye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha
ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu yitabye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo aconzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo byamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania mu Buganda hamwe no muri Congo Amakuru dukura mikambi y'impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwa ko izo nazo ni gisagara cha Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi, aho ne naho havuye igice kinene cy'impunzi zahungiye muri Tanzania. Naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi heze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe, bavuga ko batiteguriye gutahuka vuba. Unumwe muri bo:
jewe sinshaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi. Ije rero ntibirahera, jewe sinahunze ubukene, sinahunze inzara, n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Iyo kambya nduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000, mu gihe hariyo impunzi zirenga 226,000. Igihugu cya Tanzania nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga 2,277, zikaba ziri mu makambi atatu. Check la vini nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze pia Clave Anyonkuru. Tukwisabire rero ku munsi wa kane uzodukurikiranira ingene ivyitahuka ryabo barundi bagera ku 12,000 bitezwe ko bazotahuka bizoba biriko biragenda. Tuve ngaho rero yarusha duce dukubitira kandi mu gihugu cy'u Rwanda, aho tubabwira abarundi bashika ku 130,000 bahungiye muri ico gihugu baheruka gushinga ishirahamwe rigizwe n'imigambi itandukanye harimo kudandaza. Abamaze kuronswa akazi muri iyo shirahamwe bemeza ko bibafasha kwibeshaho. Umunyamakuru wacu Desire Hatungimana adubyinshi kuri ino nkuru.
Koperative Miti Fonctionnaire Imuhira iriremera mu karere ka Gasabo imbere ya Stade Amahoro ni ishirahamwe ryo kudandaza ryashinzwe n'abarundi b'impunzi baba mu Rwanda bagiye hamwe bashika 130,000. Intumbero yabo ni uko boronka icyo bakora bakiteza imbere. Odasi Bizabishaka arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko kuja hamwe ariyo ntango y'iterambere, n'abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri.
Twarahuye i Kigali duce tugiye icyumviro cy'uko burondera ingene twiyungunganya, kuko iyo abantu bahunze ntacyo baba bafise. Ikenewe n'uko baja hamwe kugira ngo barondere uburyo buke baba basi bafise babushire hamwe bashobore kwiteza imbere. Ni koperative rero mu kuyitegura twarabanje twabwa mbere ko hariho amategeko abirekura, hamari dusanga hari amategeko meza turikwira nk'impunzi canke nk'abarundi canke umuntu wese yabishobora ko ashobora gutegura koperative ikemegwa.
Kuva batangwe gukora mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka, Bizabishaka amenyesha ko amaze kubona icyo shirahamwe rimariye baba abaharonsa akazi canke abahateramira.
Hariho abantu bakora muri koperative, abo rero novuga nka 90% ari impunzi. Urumva aho baronse akazi bakora, ubumwe barahembwa bagafungura n'abandi bene wabo bataronka akazi. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi naco nuko abanywanyi ba koperative bafise aho bahurira, uretse n'abanywanyi gusa ba koperative n'abandi bifuza kwivuna akanyota gufungura aho barahaza. Hanyuma rero urumva ricari ibihuriro ryiza, kuko buri kintu kigoye muri byose ni kuba umuntu ari wenyine.
Umwe mu baronsa akazi arashima uno munsi ntambwe ageze ko yahunze arangije amashuri yisumbuye, ariko akamenyesha ko naho adakora ibyo yize akazi afise uno munsi kamubeshejeho.
Nashitseho ubuzima bwanjye bangora kubera ko nubona yari yanyakiriye ngo mpaye akazi hari inyamata yankoresheje amezi 5 nkora mu kiraro cy'inkoko ntiyanampemba gushika nino saha. Ariko maze hari umunsi kareko turagenda kwiyandikisha baduhe ya carte d'identité, duhura n'umutamarambi ariko hano bariko baritegura kugira ngo batanguze ibikorwa bya koperative. Ndaza ndiyandikisha noneho barampa n'ikibazo ngira Imana ndaronka akazi mu hano. Rero aho ngeze hano ndumva ko merewe neza kurusha bya mbere.
Isanze uyi mu gikoni niho uri kurakorera, umbwiye ko wizeye amashuri yisumbuye warayarangije. Biroroshe kwakira akazi nkako nyabarahije amashuri?
Ukuntu nagiye niga ndetse nkiri n'umunyeshuri JKS naririya Minerval n'ikiyede nasona gikora sinigeze ngaya akazi jewe no mu mwonga ndagenda nkatera n'umuceri. Sintinya akazi jewe uko mbere uko biri kose akoshoboye kose ndagakora.
Sabarundi gusa bakora muri iryo shirahamwe ryashinzwe n'abarundi, kuko hari n'abanyarwanda baharonse akazi. Uno Mwigeme amenyesha ko akazi yaronse kamufasha kwishyurira amashuri.
Njyewe ikintu byamfashije cyane nungutse inshuti, icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri inshuti nini tudahuje igihugu. Cya kabiri kandi byamfashije tugende mu buzima busanzwe, ngende mu munyeshuri narangije high school demi Kenze, nyine mba nicayeho umwaka umwe kugira ngo mbanze ndonke akazi nini nkabona nge nzakomeze kwishurira nyine. Ikintu byamfashije cyo nk'umunyeshuri wiga nigaga byamfashije gukomeza nkakora nimugoroba then mu gitondo nkiga bisanzwe nyine nkishura bisanzwe nkoresheje amafaranga menshi. Ikindi kandi n'abarundi byaranshimishije cyane kuko collaboration zariyongereye bitewe n'uko nari menyereye abanyamico y'abanyarwanda nyine nagiye menya byinshi.
Abantu bahurira kuri Restobar yashinzwe n'iryo shyirahamwe babona ko ababategura icyo kibanza babafashije cyane kubaronsa ihuriro aho basanga abarundi bateramiye baganira ibiraba igihugu cyabo.
Kuva imuhira cooperative yoguruye restaurant bar imuhira haratubwiriye akamaro abarundi b'impunzi ari Kigali turahatemberera iyo ufise umuntu ushaka icyo muvugana uramuhamagara mugahuriraho noneho iyo hateramiye uhabona abandi barundi twakunda kubonana i Burundi tugasangira ikanakwibagiza ubuzima ubayemwo kuko ariko usanga ariko bavuga n'uturimbo tw'ikirundi reka nimuhira koko.
Uwarongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko bafise imigambi ya vuba yo kugurura ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuko amategeko y'u Rwanda abibarekurira kugira babishikeko. Amenyesha ko bagiye kwakira abanywanyi bashasha bizotuma umutahe wo gushika kuri uwo mugambi ukwira. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara no munsi rero mu kiyago c'abanyedini twabatumiriye abadongo ya madini n'abakoresha ubuvuzi kama bwo mu Burundi. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse i Bujumbura habanze atwakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo aho baza gushimikira cyane kuri ico kibazo c'imiti kama.
Muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje amahoro y'Imana.
Yego turi kumwe kandi na Ntirampeba Espérance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria na mwebwe ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Turi kumwe kandi n'umushingwamanza Athanase Ntikazohera ndabaramukije na mwebwe Athanase.
Ndabaramukije nanje.
Espérance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishyirahamwe ryabo ryakoze ku bijyanye no gukorera imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane no kumpa ijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo ni ukuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege. Tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229. Urumva ko ibyo bitigiri byagiye biraduga cyane.
Umushingwamanza Athanase namwe ibyo amategeko mbega bivuga ku iki ku bijyanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi?
Murakoze cyane kuduha kano kanya. Amategeko yo mu Burundi arategekanya icyaha cyo gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko cyo cahakiri neza na neza kugace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo. Ivyo rero igitabo cy'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'511. Aho rero barahana hanyuma rero amategeko arategekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akawukoroza inda akemeza akamuhugwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza. Ngira ngo sinzi ko noba ndagaza ngaho.
Ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijyanye no gukorora imbanyi. Reka Pasteur Dividiri nawe Adrien agire icyo atubwiye.
Ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye ko kugira ngo dusangire kino kiyago. Icya mbere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa mu nda, kuvuga ngo igihe bijyavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri Bibiliya za 139 kuri 16 bavuga ngo nkiri urusoro, kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso, inyonga zawe zarambona, mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yose yashinzwe hatarabaho numwe. Ni ukuvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umubyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse kuyisare mu muntu nico gituma twebwe gukororinda ni icyaha bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twomenya nk'akarero kwa fisi yonda twe ntawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwiye kuti izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi ikimana izo mukoresha
ego ivyo ngira ngo naba barongoye ishiramo ry'abakenyezi mukenyezi Esperance na nyenge ntabihaka muvuga ku ikiga Esperance
twe twashaka yuko izo mbanyi zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariho nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwa mama wabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga ni urunturu debile rutagira epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagira uko angana
tubaze umushingwa manza Atanaze nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukororinda
murakoze amategeko yohinduka kujanye n'iki cyo gukororinda aba bana cyane 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 ndavuga abana ndakunda kuvugira abana b'imyaka 11 umwana azocaja kubanye na w'umwana atagira nawe ni cyo bafise afise akahuzu yamba uyu muntu ahohoteye inyamirama bigatohoza gasanga nivyo umushikiriza amazi agasanga nivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance faserukirishya mu ry'abakenyezi sinzi ko pastor Dividi nawe ariko avyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
naje tunibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pastor amateka kavuga mugabo uri kurumva nazo n'ivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni
kwanyu n'umujambo ni wanumva ari byiza ko dufise metre hano afite n'amategeko ariko mbazi ijambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sivyo
nta amategeko
umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko y'ukwica none umwana ari munda sumuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyira kwica uri munda n'abasomeye amajambo yo muri zawe 139 nyiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wayishinze
mwebwe na mwebwe kandi
n'umwana bamwishye bamushingiye gute
bavuga bati mukingira amagogwa aza kubona yo kuvuga izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gukira kwiteko rimwica niyashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni hari amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta bitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yaba bagiye mugaba ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti mu nda bamaba bitwereka bo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti mu nda abo bose ni kubera iki nuko azitini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumvira iki
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko abwongera ngo bofashwa bagashigikirwa mu kurera umwana
mbega ntabakiriye mu ijambo
umuntu adashleta aho kuvuga ngo nishye iteko gica iyo shya iteko rikingira rikingira abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyoye abantu batamwica ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari muntu
Esperance avuga ko atari ukwica amategeko ni ukwica bakora imbanyi ga mushingwa manza
urakoze nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
ndika rero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo mwe muravuga mutamategeko
ariko anyanyigwe hari akantu urazi abantu bagombye kwiyoroherereza mu kurenga itegeko ry'Imana ibyo ngaha kwisasha kubyoroshye mugabe inyuma rubanza nicyo gituma kwiyoroheza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworohegwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndaya vyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kuba Imana je n'icyo niyumvira uko buzima bwo kwisira bwo gufichana hanyuma nyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nyene ibi bintu byawe twabyubahirije n'icyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda ni icyamo gose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva n'icyakiki
Je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari cyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor nako avuga ati gukororinda ni cyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu two kigaruka ko tukagezogitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe inyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko ndagomba mbere ko pastor yari kimwe kimwe turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacu basubira inyuma abo 79 nikubera amategeko aboroheza gukororinda Eka rero tubisabire hamwe no ngahaya ayo mategeko aborohereza benshi bazosubira inyuma
ariko
abandi basubira inyuma
hanyuma kandi kene kintu twagera
sukoroshya gukororinda jewe kuvuga nanjye itegeko korosha gukorinda ni itegeko ryoroshya kwica none abakriminele bamaze abantu ko batabica
yego ntibabica mugahe hari ikindi kintu nashaka kwirengagiza uburenganzira ku mukenyezi kubijanye nirondo karijanye namagara meza nkuko metera tanazi yabivuze ati ni igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera ni igihugu tugezemo cano nubu sico kuvyara abana 10,000,000 ne ubavyanye isabuzo barera mugabo rero ni borohereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mugihe umukenyezi avuga ati ndashaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondo karijanye namagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pasteli abagore ba pasteli babarungika mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibagororohere
ntabyemezo
ntabyemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima naguze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza
uburyo bwose y'Imana
yego reka no musi reka tureka kugingiramo cyane ngiye kuzorifatira umwanya najyo nyene
nibaza ko arizo kuko kandi tugiye mu jambo ry'Imana wosanga aho ivyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone cyaha cyo kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pastor hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogo arengeje nico kintu twavuze kubizira canze mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu
twashatse gushigira nibaze ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
ku rugero bijanye n'irirondoka bijanye n'amagara
bari ko biri mu byo tujya kutuvuga nako
ivyo byose ni bibazo bikene inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe murongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mu ajejwa amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastor mwebwe nihe fashanyo mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'amashengero
maze ushobora kwafasha niyo dufise nyene ubwambere umuntu abafise kwagirizwa mu mutima ibyo bitaka ifabilite nini kubera kumbura ya hemuki y'abavyeyi kubera kumbura ya hemuki y'umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana savuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyatuye nubivemwo usabe kigongo Imana so bigongo n'uwo muntu wagiye nabi nimba ari uwakoshereje nimba ari se nimba ari musaza we nimba ari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta ibyo ntaje turabona mugabo uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ivyo muvuga mwavuze yuko mushingwa amanza mwavuze yuko amategeko afise akakwiye guhinyanyurwa namwe abamashiramu nyene muravuga namwe bwe muti
kugira zijya mbanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma twumvise ko harimo n'ibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze ko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero rya Horizon des Ames mwakoze kwita ubutumire
mwakoze nari nabashimiye kuba namwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Atanaze nikazohera namwe kwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire Ntirampe ba Esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwe ndabakenguruki
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guhara ira agateka ko mukenyezi ariko mu dutunge ko mumvise yuko izi miti kama twari twabwiye ko ivyo tugiye kubayagira atari byo twabashiriyemo uhinga bw'ivyuma vyatugoye ico kiganiro mukazo gikurikira kwa kabiri uza mwakoze mwatwumviriza Diane na Hazona Innocent Kimenyi twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzasubira jo nkaho twari twahereye.